Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Mwiriwe ncuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri ligenekerezo gicenda ruhuhuma makuru 2022 aya makuru tu yahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari abasirikare b'u Burundi bari hagati ya 2023 bishwe n'abagenzi babo mu ndwi iheze ku itegeko ry'intwazangabo zibiri mu gisirikare. Icyo bazize ngo nuko banse kwemera kuja mu gihugu cya Congo mu bikorwa batazi mu ntango z'aya makuru muraza kumva mwidonido. Ubumwe bwa Buraya nabwo bwaraye bufashe ingingo yo gufuta ibihano by'ubutunzi bwari bwafatiye Burundi hari haciye imyaka itandatu abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baratera ibyatsi iyo ngingo kuko ngo n'ubu mu Burundi harangwa ubwicanyi bwinshi n'itotezwa rikoregwa kiremwa muntu rikabandanya. Ubumanuko bw'igihugu naho abanyagihugu bo muri komine ya Matana n'intara ya Bururi bariruhutsa inyuma yaho hari mbonerakure yo muri iyo komine ifunzwe yagerezwa ubusuma. Ibyo iyo mbonerakure ikaba yakora ubusuma ikoresheje uruyeri rwo kwita umukozi w'iperereza kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze duhera aya makuru mu gisata cy'umutekano muke mu ndwiheze abasirikare b'u Burundi bari hagati ya 2023 barishwe n'abagenzi babo ku itegeko rya Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa arongoye Bataillon Police Militaire afadikanije na Colonel Jeconias niho ari imbere arongoye Brigade y'ijana na cumi. Abo basirikare bazize kwanka kuja mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo mu ntara Kivu y'ubumanuko. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Valerie Mucho.
Amakuru ava mu gisirikare amenyesha ko aba basirikare bishwe bari baje bakuwe mu ntara ya gatatu ni ya kane ya gisirikare bita division mu gifaransa bamaze kubwirwa n'urongoye brigade y'ijana na cumi Colonel Jeconias ni hori imbere iyo bategerezwa kuja. Bamwe muri bo bace bavuga ko badashobora kurenga urubibe rw'igihugu badafise amategeko atomoye yerekana iyo bagiye n'ico bagiye gukora. Ayo makuru abandanya avuga ko aba basirikare bari hafi 30 bamaze kwanka kuja buka urubibe ngo baciye babwirwa ko borindirira aho bari bageze mu nkengera z'uruzi Rusizi muri komine Buganda intara ya Cibitoke ngo barindireho amategeko yanditse bariko barasaba. Ibyakurikiye nk'uko aya makuru abandanya bivuga ngo haciye haza abasirikare barungitswe n'iperereza rya gisirikare G2 baca barabagandagura. Aya makuru akavuga ko bishwe ku wa kane w'indwi iheze
cyo ko kandi ko bwo yera fise cyo ashobora kugeza ndenga n'ubwo kubera akandi cyo fise nta mateka mu hano n'ose ay andanye mena kuri ngundi babwo ngarinde aho nyine nta numwe yahavuye bose bafite n'ako no kubona ngo nta ndi kwishya ko nani ndina.
Amazina y'abasirikare bishwe uruganda rwa Radinzamba rumaze kumenya ni babiri. Hari adjutant chef Nkeshimana batazira gisisire yerajava muri division ya kane mu bumanuko bw'u Burundi. Ayo makuru akavuga ko yicanywe na sirikare yararongoye. Adjutant chef Nkeshimana batazira gisisire akabavuka muri komine Gisozi y'intara ya Mwaro. Hari hamwe kandi na caporal chef Eric Nduwimana batazira Mugomozi wo muri bataye 111 yo mu Gatumba yari yarungiswe kwereka inzira abasirikare bari baje bavuye muri divizi ya gatatu mu ntara zo mu buraruko bw'u Burundi. Caporal chef Eric Nduwimana batazira Mugomozi avuka mu ntara ya Ngozi. Aya makuru abandanya avuga ko abasirikare bishwe harimo intwanzagabo ifise ipete rya lieutenant ibisongerezi bitanu hamwe n'abasirikare bato bato bita homme de troupe barenga cumi. Ibiziga by'abo basirikare bishwe byatawe mu ruzi Rusizi. Bimwe muri ivyo biziga byatowe bavuga ko ari abatwawe n'uruzi, ibindi biziga kugeza ubu bikaba bitaraboneka. Uretse caporal chef Eric Nduwimana yashinguwe kuri uyu wa kabiri uheze abandi mu miryango y'abasirikare bishwe ntibaramenya ibyashikiye abo. Aya aya makuru akabaje inyuma yaho imijyango y'abasirikare barungiswe muri Kongo bagumanye amakenga n'ubwoba na cane cane ku gisirikare cy'u Burundi kibicishije kumushikira nganje yo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi giyakana ko atabasirikare b'abarundi bari mu gihugu cya Kongo. Uruganda rwa Radio Nzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Jikonias niho rimbere arongoye brigade ija na cumi hamwe na Lieutenant Colonel Yves Defense Baranyikwa arongoye bataillon de police militaire hamwe na Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko ntitwashoboye kubaronka.
Arakenuye Valerie Mucho mu bijanye na politike naho ningingo yamenyekanye kuri uno wa kabiri biciye mitangazo y'inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ivyo bihugu vyaraye bifuse ingingo yari imaze imyaka itandatu yatumye hahagarikwa imfashanyo igenewe leta y'u Burundi izanana muri ivyo bihugu bigize umuryango wa Buraya. Iyo ngingo yakiriwe neza ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Ido Nido na Georges Nimenya.
Itangazo y'inama y'ubumwe bwa Buraya rivuga ko ingingo yafashwe kuri uno wa kabiri yo gufuta ibihano vyafatiwe Burundi ari inyishu y'ibiganiro vyatanguye kuva muri Rusama 2020 mu Burundi, aho havuka icizere kuri bamwe mu Barundi ko ibintu bigiye guhinduka nk'uko biri muri iryo tangazo. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko bwafashe nkama ko habaye impinduka muri leta y'uno munsi kandi ko bizera ko leta y'u Burundi igiye kubandanya ibyo yiyemeje mu kubahiriza gato y'akazina muntu intwari bereye no kubahiriza amategeko. Ku bw'iryo tangazo nyene ngo impunzi zitari nke zaratahutse atagahato, imigenderanire mpuzamakungu be n'ibihugu bibanyi irasubira kunaguka. Ku bw'iyo ngingo y'ibihugu bya Buraya, leta y'u Burundi ntiyatevye gukenguruka ibicishije ku mushikiranganji wayo Albert Shingiro ajeje migenderanire, avuga ko ari ntango yo kunagura ubutunzi bw'igihugu.
Umuryango w'umwe bwa Buraya wafashe ingingo nziza cyane yo gukura ibihano byafatiwe u Burundi mu mwaka w'2016. Ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwiza atunga bajya amahanga bashaka kuza ino batantambamye. Tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bijyanye n'ubutunzi. Kuzana abagwiza atunga bava mu mahanga bazi Burundi tukaba dusiye ku rubuga rw'imigende n'andi makungu.
Twibutse ko ubucuti bwagiye gutituka kuvaho uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afashe ingingo yo kwihagira ikiringo kigira gatatu ku butegetsi abanje guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ngo yoba yararonse icizere cy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya, naho amakuru ava mu mashirahamwe yigenga yemeza ko Evariste Ndayishimiye atantambwe aratera mu gisata cyo kubahiriza agati y'akazina muntu no kubahiriza amategeko.
Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko naho ivyo bihano vyakuwe ku Burundi atatahindutse kuva mu mwaka w'2016 aho vyafatwa ku bwiwe ngo naho umukuru w'igihugu aguma yitera amashugwe uravye ivyegeranyo bisohoka ku Burundi biragaragara ko agateka kazi na muntu kabandanya guhungabana. Tumwumvirize
kuretse amajambo asosa y'umukuru w'igihugu uravye amaraporo yari igiteka kora amaraporo ya kato kora amaraporo yaba bagenwe na Nations Unies gukurikirana ikibazo cy'u Burundi biraboneka neza yuko anatacyahindutse. Uravye ingene imiryango imeze mu gihugu, uravye amaradiyo nka za RPA za Renaissance arasubirayo, urumva ari ibintu baba bagira bw'abatereka tugira ibitworohera hama turi mucyo tuvugirako. Nibyo rero abantu baciye bakorerako icyo ni kibazo twebwe twovuga tuti kiracyari kwa kundi. Niko baravuga yuko ayo masezerano yamaze kiringo cyayo, ariko y'amasezerano amaze kiringo barashobora gufandanya ngira bafashanya n'ibyo bihugu bya Afrika Karayibe na Pacifique. Sinzi rero ko bazogira andi masezerano nuko bazobandanya barabafasha uko bashaka atana kimwe basaba abo bariko barafasha. Ibyo rero nta ubizi mugabo twebwe ku bwacu tubona ko ahanini iyo bavuga bari kutubwira bati turarindiriye tugira amasezerano mashasha hanyuma turabe inyifato ya leta y'Urundi kubona ayo masezerano kiringo cyo giheza umenga byabafashije umenga bari badundumiwe no kurindira rero ko kurindira nako uca gutuma twibaza ibibazo ni kuki bihutira ico ni ko bari kubera ko turimo turabona ibihugu byose bya rutura byo mu isi biruko byirukira Afrika nyaha ndavuga karuriro ku Bushinwa nkavuga karuriro ku Burusiya nkavuga karuriro ku Kabanyamerika nti abanyaburaya bagati nani twatanzwe hariya turazi biriyo bose barazi biriyo uyu munsi y'abanyafrika bakibaza bati biriko birajukira nibiki kindi umuntu ari buvuge ni
umushingwa manza Dieudonné abashirahishize nawe asigura ko amakunga atariyo azuza guterera umuti ngorane zihanze abarundi kubwiwe kubona ubumwe bwa buraya bukura ko ibihano by'ubutunzi bwari bwafatiye Burundi ngo nta gitangaje kuko ivyo bihugu bifite inyungu bigendera ko uyo aharangira gateka kazi na muntu ahamagarira abarundi kwibako kuko atakintu kinini kirahinduka narijya agateka ka kiremwa muntu kabandanya gutotezwa mu Burundi atacamira tumwumvirize
ni nibintu bisanzwe kuko sinzi ko ari umurundi yoba yicaye yiteze yuko inyishu y'igihugu izova mu mahanga izova mu bihano yafashwe na mahanga iyo intwaro yica igatoteza abanyagihugu bayo abo banyagihugu bonyene nibo bategerezwa kurara ingene izo ngorane bazipfa abarundi bari baraciye umugani ngo gubandwa niwabanduruke ivyo bihugu vya buraya rero vyari vyagerageje biraterera birereka leta yuko yohagarika gutoteza abanyagihugu bayo ico kibazo kiramenyekana mu makungu mugabo uruhara runini ruguma rugw'abarundi abarundi cyo kimwe n'abandi banyagihugu bose bo ku isi nibo bategerezwa gufata kazoza kabo mu minwe nta wundi muntu ariho avuga ngo ejo bundi niwe zira ko bukiriro buri mu gushaka kwa Fernicambe kukigira kabiri umuntu agiye kuraba nko mu mategeko agenga uwo muryango kuko umuryango w'ibihugu bufise amategeko nko mu ngingo ya gatatu y'itegeko ryashizeho uwo muryango baravuga yuko mu mibano n'ibindi bihugu baraba ibyo bita amavaler no kuvuga ibintu bihambaye nk'iby'agateka kazi na muntu bakaraba inyungu za mu mibano n'ibihugu rero nuko mu bijanye nizo valer mu bijanye n'ukuntu agateka kazi na muntu kifasha umuntu aravye ingene abantu gushika n'ubu baguma banyuruzwa akaraba ukuntu gushika n'ubu hakiri impunzi zishika 300,000 hanze abantu bakaguma batotezwa mu gihugu amaradiyo amwamwe akaba yarafuswe abantu bakomogwa mu gihugu cabo bagacika nk'ibicimbwa bagafatwa nk'uko arabansi b'igihugu sinibaza rero yuko hari ikintu kininiya cateye imbere ndetse ko kumbure guhera bita amatora abaye umukuru w'igihugu mushasha yahinduye imvugo mu bikorwa byagumye ari vya bindi
nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akana kamo ka radio inzamba agateka kawe
turabandanya makuru twabateguriye mu bumanuko bw'igihugu hari mbonera kure yo mu muhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD yo muri komine Matana intara ya Bururi ifungiwe mu gashuhi gipolisi aho muri iyo komine amakuru ava hi Matana avuga ko iyo mbonera kure ifunzwe yagirizwa ubusuma ikora ikoresheje uruyeri rwo kwiyita ko ikorana n'iperereza canke yarungitswe n'abarongoye umugambwe muri komine Matana abanyagihugu bo muri iyo komine bakaba biruhutsa bagasaba ko yohanwa hisunzwe amategeko n'inkuru tubaza Beni Axelakana
Iyo mbonera kuri funzwe hizwe ku izina rya Clément Bikorimana yahagaritswe n'igipolisi kuri wa kabiri ku mugwa mukuru wa komine Matana nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga. Abanyagihugu muri iyo komine bavuga ko yaramaze ikiringo kirenga indwi ariko ararondegwa n'igipolisi hamwe n'abajejwe umutekano muri iyo komine ya Matana. Clément Bikorimana yagirizwa gusahura amafaranga abantu yiyita ko ari umukozi w'iperereza. Ikindi naco yombonera kureba biriki rakurikiranwa ko ngo nurudandazwa rw'isukari. Aha abadandaza mu isoko ya Matana habunguruza abantu ku mapikipiki bakorera muri komine bakaba mudoma ko urutoke.
Ya nako fashe n'abantu mahe atishe 5,000 biyakubwira yuko muha akagubwira yuko tayamuha cyo kujyana mu iperereza. Atubwira yuko akora n'abarongoye kugendereza ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, muri komine, rimwe rimwe akavuga ko yarungitswe n'umukuru w'umuganga mu ntara.
Ayo makuru yemezwa namwe mu masoko mu bajejwe intwaro bo muri komine Matana. Bakemeza ko atari rya mbere Clément Bikorimana afatwa agafungwa. Abanyagihugu bo muri iyo komine basaba ko iyo mbonera kuri yoshengezwa maze igahanwa by'akarorero.
Kandi rero nk'abantu bangoreda abantu n'ibintu mu komine Matana cyangwa mu cyumbararo tuba tukora tukirahutse, ariko kandi tugasaba yuko amatohoza yoba akaba yigenga hanyuma agahanwa. Ikindi nacyo ni uko yahora afungwa hanyuma akarekurwa, twebwe ntituzi igituma akarekurwa, cyo dusaba yuko ahubwo yohanwa by'akarorero y'akarorero kugira ngo kumbarajo cyangwa igihejo ntazo zisubire gukora nk'ibyo yahora akora.
Kuri ibyo bisabwa n'abanyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba ntiruraronka kuri telefone abajejwe intwaro n'igipolisi muri komini ya Matana.
Arakoze Beni Axela Kana imyidogo ngo ni myinshi mu bagendesha amamodokari n'ingenzi bidogera igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara ko kidatunganya neza igikorwa gishinzwe kuko kuri uyu wa kabiri kuva igihe cy'isaha zine zo mu gatondo ata modokari yahita mu ibarabara rya Bujumbura Bugarama kubera imodokari zibiri zahagonganiye. Ivyo bikaba vyabereye ku rubibe rw'intara za Bujumbura na Muramvya umunsi wose waheze ata mupolisi ahashitse. Reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Josephine Jose Nkunzimana.
Kuva isaha zine zo mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri nta modokari n'imwe yarengana iciye mu ibarabara rya Bujumbura Bugarama. Impamvu ni imiduga ibiri yagonganiye muri iryo barabara, habura abapolisi bajejwe uruja n'uruza ku mabarabara boza gutunganyiriza abagize ingorane. Umunsi wose waraheze ata mupolisi abonetse, eka mbere ngo hariho n'abaraye muri iryo barabara. Kubona imodokari n'ingenzi bimara amasaha nk'ayo ataruja n'uruza ngo bitera uruhombo runini igihugu n'abanyagihugu mu gihe batanga amatagisi yo gukora amabarabara.
Ibi bisaha yitubonye ku ibarabara Bujumbura Bugarama na Kamara maza mu gihugu cyitwa ko kirimo amategeko, igihugu cyitwa ko gishyize igipolisi kicefite amabarabara. Ejo twagiye gushingura umuntu tugeze ku ibarabara Bujumbura Bugarama dusanga hari imodoka za Brazil zahagonganiye kibiri. Ibyo ntibyabaye igihe cy'isaha zine, twahashyitse igihe cy'isaha zine duserereke, twagiye n'amaguru tuba obije gusubira inyuma dusubira guca mu igenda kugira ngo dushobore kujya gushingura uwacu. Abihenze rero bakaca muri iryo barabara kuva izo saha zine gushika uyu munsi ku munsi wa gatatu mu gitondo, ata muntu n'umwe yari bwagire icyo akoze kuri iryo sanya ryabereye kugira ngo abantu bashobore kuduga ruguru, abandi bashobore kumanuka i Bujumbura mu kazi ka minsi yose mu dukorwa twabo. Ni ukuvuga ko hariho n'abantu benshi baraye kuri iryo barabara kuyakura aho baca.
Abo bagendesha imiduga n'abiyunguruza bagasaba abajejwe igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara gutorera inyishu ivyo vyose bitagenda neza ku mabarabara ku nyungu z'abanyagihugu.
Nta muntu n'umwe mwana afise amamodoka amatwasumire atatanze amafaranga amwe bita ngo taxi rutiyeri. Uwatanze make yatanze 50,000,000 ari uwatanze amamiliyoni, none ndibo gerageza bagakora amabarabara ku buryo ibarabara riduga ruguru mu gihugu ritaba rimwe gusa rihuriramo imiduga yose. Ikindi nacyo, mbega icyo gipolisi kigejwe amabarabara kidashobora kubona ko habaye ingorane ahantu ngo gice kiza gufasha buno nyine trafiki ntihagarare, kuko burya umunsi umwe gusa mumenye nk'uwo munsi umwe gusa hari igihugu carahahombe nuko atabibona. None bibaza ko abapolisi bamaze ngo bahembwa amafaranga make, bazohembwa amafaranga apfuye ko amafaranga ava muri utwo turiye abantu badandagiza baja kumanuka kurangura abandi bashobora utundi tuntu kandi babishora nk'imodoka. Nibagerageze abantu bajeje igipolisi cyo muraba bagisubire ko niki igipolisi cyo gutoda amafaranga gusa kugakosa basanze ku modoka cyangwa gutoza igiturire baze igipolisi cyukuraje ibintu cyose bitagenda mu barabara kugira ngo ari n'igihugu bakoresha mu barabara bashobore gutunganirwa kandi bayakoreshe byoroshye atamusunikano atakuhagarara ngo batunganye kubera habaye ingorane nini barabara kandi igipolisi cyari cyari kugira gitunganye izo ngorane.
Uruganda rwa Radio Inzamba ntituraronka kuri telefone OPC 2 Eugene Bizindavyi arongoye igipolisi kijejwe urujya n'uruza kugira ngo agire icyo ashikirije kungorane zivugwa muri ico gisata.
Arakenuye Josephine Jones Nkunzimana. Mu gusozera ya makuru hari ukutumvikana hagati y'abunguruza abantu mu miduga n'abiyunguruza bafata ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Intandaro ya byose akaba arabunguruza abantu badugije amafaranga y'itike kubera bavuga ko igitoro ca Kenya. Abiyunguruza nabo bakavuga ko ibyo biciro by'itike byo kwiyunguruza bishasha bidakurikije amategeko. Ni nkuru tuyibaza Vanessa Muhiteka.
Amakuru va ngaho mu Rumonge tumenyesha ko 5,500 canke 6,000 ari amafaranga yako abiyunguruza bava canke baja mu Rumonge bavuye mu gisagara ca Bujumbura. Aho ni ku mamodoka ari mu bwoko bwa Yase canke Coaster. Ku modoka ari ntonto nka za Probox hatozwa 7,000 nk'uko iyi makuru abandanya bitumenyesha. Abiyunguruza bakaba bidogera abadandaza bunguruza abantu muri iyo miduga bakavuga ko ibiciro bakoresha leta yabihagaritse bagasaba iyo leta gukemura ico kibazo.
Ntibona barakabera aba ntibona ukuntu umushikiranganji yofata ingengo hanyuma akaba abantu bayirengako mu bisanzwe bajeje intwaro bateza gufata icyo kibazo mu minwe cyangwa abapolisi bagafata icyo kibazo mu minwe hanyuma umunyagihugu ntagume ahohoterwa mu kwaka amahera menshi. Rero bisaba yuko leta yofata ingingo ubushikiranganji bujejwe ubudandaza nk'uko bwahagaritse ingingo yabo bari bashinze ibyo biciro nuko yosohora ingingo nyezina ingingo ntabanduka kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye bahohoterwa abanyagihugu ntibabandanye barihishwa amahera menshi kandi basa n'abari mu bukene budasanzwe. Turi mu bukene ntaho biharira mugabo urumva igihe leta ivuze iti ingingo ni iyi nisanzwe yategereza kuja mu ngiro ikubahirizwa.
Abunguruza abantu bo bavuga ko ibyo biciro byashyizweho mu mwumvikano hagati y'umugwi ugizwe n'umuyobozi mukuru w'ubudandaji, umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu, umuyobozi mukuru ajejwe ibitoro hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ryunguruza abantu n'ikigo Utraco. Bagasigura ko kubira igitoro ca Kenya boca bakora bahomba hamwe batoduza ibiciro. Ariko abanyagihugu biyunguruza bobo ivyavuye muri iyo nama byahavuye biba birabangirwa hakurikijwe ingingo y'ubushikiranganji bw'ubudandaji. Abo biyunguruza barataka batakamba basaba leta ko yoshiraho ibiciro byo kwiyunguruza bizwi kugira ngo uko kutumvikana hagati y'abunguruza abantu n'ibintu bigabanuke.
Arakoze mugenzi wacu Vanessa Muhiteka. Ninonga ha rero duciye dusozera makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri bagenzi banje bayatororokanije nabo ndabakengurukiye cyane. Diane Nkunziza nariko ndabashikiriza ndabifurije amahoro iwanyu no mubanyu naho ubutaha.